ishyirahamwe Rukristo ryigenga rirwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu Action des Chrétiens pour l'abolition contre la torture ACAT Burundi rikorera hanze y'igihugu niryo ryafashe ya mbere mu gukora amatohoza ari mu cigwa cerekana ingene impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bitandukanye zahungiyemwo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Armel yongere atwara ACAT Burundi yigamye ijwi ry'Amerika ingene izo mpunzi zibayeho mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kongo no mu Buganda.
Tentera mu gihugu cya Tanzania hariyo impunzi nyinshi z'abarundi zihohoterwa, bamwe bakabatahukana ku nguvu, abandi bakicwa, abandi bakanyuruzwa. Abarundi bahungiye mu Rwanda barafise akarusho hamwe na zahungiye mu Buganda. Cyane cyane twabonye ikibazo kiri mu mpunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania hamwe na Kongo. Hari amategeko y'igihugu cya Tanzania yonyanga, kandi ngaho mboneyeho n'akaryo ko kuvuga yuko ishyirahamwe ya CAT igiye gukorana n'andi mashyirahamwe yo mu karere kugira twitwarire igihugu cya Tanzania.
Rero Paul Sharangabo icegera tutwara urunani rw'abaharanye agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CDDH Vika aratanga ubururero bw'amabi akoregwa mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugutu muri Tanzania.
Urumva ko hari impunzi nziza ntizakirwe n'abakiriwe bagafatwa nabi, murumvise ko bagiye bakabatemagurira ibitoke, bakababuza gukora, bakababuza ikintu cyose cyabateza imbere. Abishwe, abanyujwe, duhere nko 2015 bari hafi muri 200. Abagiye gupfungirwa i Burundi nabo bari muri aba banyujwe. Abo twashoboye kumenya ni abashika ku 8 babatwaye bitemewe n'amategeko. Nuko ibi bihugu byo zivugira kugira ngo ntizibane zicwa n'inzara z'abarundi zigire umutekano.
Ayo mashyirahamwe yerekana ko u Rwanda n'Ubuganda ari byo bihugu bigerageza kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira agateka k'impunzi nk'amasezerano yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 51 y'i Geneve mu Busuwise, ari nayo ishami hasi ryita impunzi rigendera ko. Patrice Nadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara mu Rwanda yabwiye Ijwi ry'Amerika bimwe mu byo bahabwa nk'uturusho.
Badufashe neza kwivuza, turasa mituweli, bari bashobora kuduha impapuro z'inzira pasiporo z'inzira z'impunzi murabizi. Abafise imodokari perimi yabo yari yaheze barashobora kudufasha bakaduha izindi, wipimisha izijya indwara za covid, wipimisha nk'abanyarwanda. Ikindi bashobora duha ikarata y'impunzi, ikarita d'identite idufasha muri byinshi. Kwivuza ubwa mbere niyo tutwerekana. Ikindi nacyo kandi ntufise udufaranga ukajya kuguruza konti muri banki.
Ibyagirije nk'ibyo by'amashami yigenga ku mwaka uheze byari byashyizwe ahabona n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Union Africaine. Ubwo rwego rwamenyesheje ko rutewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Uwo muryango werekanye ko ari ihohoterwa rice kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya icyo igihugu cya Tanzania kibivuga ko rihamagara Sudi Mwakibasi, umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intore gate mu gihugu muri icyo gihugu. Yamara ntibyadukundiye ko tumuronka. Icyo bikoze mu mpera z'ukwezi guheze, uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye yo muri icyo gihugu. Ubutumwa yatangiye i Nyarugusu ni nabwo yatangiye i Nduta. Yagize ati: "Harageze ko mwese mutahuka ku gushaka kwanyu, kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano. Nta kibanza mugifite muri Tanzania nk'impunzi. Twifuza ko uyu mwaka w'2022 urangira mwese mwamaze gutahuka." Twarondeye n'igisata hashtag citaho impunzi ku isi. Tina Geli, umuhanuzi, ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya, biraba akarere ka Afurika y'ubuseruko, ibiyaga binini n'ihembe rya Afurika, aremeza bimwe mu biri muri izo raporo. Uwavugira ishami ryita impunzi ku munsi mu butumwa yaduhaye, yagize ati: "Ubwa mbere twibaza ko abo batahuka ku gushaka kwabo. Yamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kw'abo barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba. Dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo mu makambi, akaba atakundi bafise bari kugira ku biraba hase." Yongeye ko ati: twarabujijwe gusubira kubakira impunzi zishasha canke gusanura amazu yatambutse amasoko makuru makuru yarugawe urudandazwa ruhagarikwa twarabwiye akatari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi iryo shami mpuzamakungu hase ryerekana ko impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro zirenga 300,000 abenshi muri abo bakaba bari mu gihugu cya Tanzania mu myaka itatu iheze abarenga 120,000 barahungutse. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.